twashimiye ko muzindutse mwumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922, mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukamubwiye gushikirizwa na Joe Diane Nininahazwe. Ishyirahamwe ry'abepiskopi katolika mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika riraje ishinga n'ibibazo bitandukanye vyugarije akarere ka Afrika y'ubuseruko, muri vyo harimo intambara muri Republika Demokarasi ya Kongo.
Tugara rwose intambara iba yasubiriye kwaduka hagati y'umwari M23 na leta ya Kongo.
Uyu musenyeri wa Hakimu Ntawundereye ni umwepiskopi mukuru wa diyosezi ya Muyinga iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Mwana makuru kandi turagaruka ku vya bimukira abanyafrika barimo Abarundi n'Abanyarwanda bahungiye mu izinga rya Mayo. Tubasaba Ubufaransa kubatabara, bemeza ko abanyagihugu b'iryo zinga babamereye nabi babahohotera. Tubafitiye n'ayavugwa mu intambara ya Israel na Hamas. Ibyo nido ni mukanya. Nabyo ndabahe ikaze nshuti bakunze ijwi rya Amerika. Makuru cyane kuyagezeho ijyanye no ku isi. Abasirikare batatu ba Amerika baraguye mu gitero cy'indege zitagira abadereva drone mu Gifaransa cyagabwe ku kirindiro cyabo kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Yorodaniya mu cungararo y'imbibi za Siriya. Icyo gitero cyakomerekeyemo n'imiburiburi abasirikare ba Amerika 25 cyagabwe mu mpera z'indwi twaraye dusuzereye. Perezida wa Amerika Joe Biden yegetse icyo gitero ku barwanyi bashigikiwe na Irani bakorera muri Siriya na Iraq. Imyidondo y'abasirikare batatu bakiguyemo izotangazwa imiryango yabo imaze kumenyeshwa amakuru yose akenewe ku rupfu rw'ababo nk'uko Amerika ibivuga. President Biden yabise intwari ziguze igihugu ku rwego rwo hejuru, agira kwemera ko bitewe bitebuke abagabye icyo gitero bazovyishura. Ikimenyesha amakuru cyo muri Amerika The Washington Post kavuga ko intagondwa zitiriye idini rya Kiislam zo muri Iraq zirimo ishami rya Hezbollah Mujuba n'abandi barwanyi ba Iraq bafashwa na Irani biyitiriye icyo gitero. Umwe mu ndongozi z'abarwanyi yabwiye The Washington Post ko igihe cyose Amerika izobandanya gushigikira Israel mu ntambara irimo na Hamas batazotinya kugaba ibitero ku nyungu zayo. Umutegetsi abandanya kuvuga ko batitaye na gato kuco Amerika ishobora gukora yihura, kandi hazi neza uburemere bw'inzira bafashe, hakaba yayise inzira y'ubumaratiri. Kuvyo Israel na Hamas rero umwanya n'umwanya harashobora kuboneka amasezerano y'agahengwe k'intambara iri hagati ya Israel na Hamas. Abategetsi babiri ba Amerika batanga no makuru bemeza ko biciye mu biganiro bihagarikiwe na Amerika. Israel ishobora kwemera guhagarika ibitero igaba muri Gaza, Hamas nayo ikarekura abarenga ijana yagize imbohe mu gitero yagaje muri Israel mu kwa cumi ko mu mwaka uheze. Abategetsi ba Amerika batanze ano makuru ntibashime ko amazina yabo atangazwa, bavuze ko impande zose zikemeza ibyako gahengwe kazomara amezi abiri. Imishyikirano igeze ku ntambwe ishimishije nk'uko abategetsi ba Amerika babyemeza. Ako gahengwe kazoba kagizwe n'ibice bibiri. Mu minsi 30 ya mbere ingwano izohagarara kugira ngo abanyagihugu bagizwe ahanini n'abagore, abari mu zabukuru n'abakomeretse bari mu minwe Hamas babohozwe. Igice cya kabiri kizoba kigizwe no kubohoza abasirikare ba Israel n'abagabo muri rusange. Agahengwe gashobora kuboneka ntigasiguye ko intambara izobiheze nk'uko abategetsi ba Amerika babandanya kubivuga. N'agahengwe ariko gafatwa nk'umushinge w'ibiganiro bishobora kuzoshikana ku muti wa matati ya Israel na Hamas. Hagati aho tukivuga ku by'intambara ya Hamas na Israel, ishami mpuzamakungu ONU yuguruye amatohoza ku bakozi bayo 12 bivugwa ko bagize uruhara mu gitero Hamas yagavye muri Israel mu kwezi kw'icumi ko mu mwaka uheze. Icyenda muri abo bakozi bahagaritswe mu kazi nk'uko ONU yavyemeje. Ijwi rya Amerika tubandanirize ku mugabane wa Afrika aho Burkina Faso, Mali na Niger vyavuye mu ishyirahamwe ryo gufashanya mu vy'ubutunzi hagati y'ibihugu vyo muri Afrika yo mu burengero CEDEAO mu funyafunyo. Abategetsi b'ivyo bihugu vyo mu karere ka Sahel batangaje ino ngingo ejo ku munsi wa Mungu, bavuga ko ibwirizwa kuja mu ngiro ubwo nyene.
Après 49 ans d'existence, les voyants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée.
Aha, Colonel Abdoulaye Maiga havugira leta ya Mali muri make asoma itangazo ivyo bihugu vyasohoreye hamwe yasigura ko bimwe mu vyatumye Burkina Faso, Mali na Niger bivana karenge muri CEDEAO ari uko iryo shira hamwe ryaciye kubiri nico ryari giyemeje ati CEDEAO irabangamiye abanyamuryango bayo n'abanyagihugu bibihugu bigize umuryango. CEDEAO igendera mu kwaha kw'amakungu. Iri shira hamwe ni ryashoboye kudufasha kurwanya iterabwo wa nubukemura ikibazo cy'umutekano muke ahubwo n'igihe ibihugu bimwe byashatse kwifatira mu minwe ibibazo CEDEAO yatubereye intambamyi ifata ingingo zitari zo kwihanganira irenza ko ifata n'ibihano by'akarenganyo. CEDEAO yarahunyaza amategeko kweri byose kwero no munsi twisemo gukinjura.
Face à cette situation qui perdure, du Burkina Faso, République du Mali, la République du Niger décide en toute souveraineté du retrait sans délai de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
Ibihugu vya Burkina Faso, Mali na Niger vyose bitwagwa n'abasirikare bashikiriye ubutegetsi biciye muri za coup d'état ya Niger yabaye mu kwindwi ko mu mwaka uheze. Ya Burkina Faso iba mu 2022, ya Mali nayo iba mu 2020. Nyuma y'izo coup d'état, CEDEAO yaciye ihagarika vyimfata kibanza ivyo bihugu ica ishira Niger na Mali mu bihano vy'ubutunzi biremereye. Ivyo bihugu uko ari bitatu bihanzwe n'ikibazo zucina gondwa z'aba jihadist kisongerwa isibe n'ubukene. Ijwi rya Amerika makuru yose n'ayandi muhejeje kumva mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu kome. Mu kanya tuja mu gice cya kabiri c'amakuru hazo bashimikiye kuyagezeho mu karere k'ibiyaga binini. Muracari kumwe na Diane nini naje. Nungere nda wakikazi nchuti wakunzi viju gya Amerika. Hisha mwejia wa senyedi wa Ekleziya Katolika mukarere k'ibiyaga binini vya Afrika basaba ko amahoro agaruka mu burasirazuba kwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Bavugiye mu rugendo bari bamaze iminsi bakora muri Kongo. Ibindi kuri ino nkuru na Jimmy Shukurani bakomera.
Izi ntumwa za Kiliziya Gatolika zaturutse mu gihugu cy'u Burundi, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaje mu burasirazuba bwa Kongo mu ruzinduko rwari rufite isanganyamatsiko nyamukuru yo kwimakaza amahoro n'ituze mu baturage. Uru ruzinduko rwabo rwatangiye tariki 26 rurangirijwe ku cyumweru. Aba basenyeri basuye inkambi ya Rushagala iri mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Ibi byari mu rwego rwo kwifatanya n'impunzi zahunze intambara ziturutse mu bice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu ya Ruguru byibasiwe n'imirwano kuva imyaka itadishize. Inkambi ya Rushagala yasuwe n'izi ntumwa za Kiliziya Gatolika ifite impunzi zibarirwamo 55,000 zigwiriyemo abagore n'abana bahunze baturutse cyane mu teritwari ya Masisi. Izi mpunzi zabwiye aba basenyeri ibibazo zigenda zicamo mu buzima bwabo bwa buri munsi.
Amisada turi kubona kuva twagera muno amisada abana benda gupfa n'ababyeyi bamwe bari kugarirwa bari gupfa ahubwo bwari abantu bari guhamba bitewe n'inzara. Turugusaba kugira ngo badi ibyo kurya kuko turembejwe n'inzara abana ntiwareba n'indembe n'ababyeyi nuko n'abasaza ahubwo ndahariya hari abasaza bice hariya inzara yenda kubica.
Muri inkambi izi ntumwa zatanze ubutumwa bw'ihumure no kwihanganisha abanyekongo bamaze iminsi mu nkambi z'impunzi. Aba basenyeri barimo Willy Ngumbi wa diyosezi ya Goma muri Kivu ya Ruguru, Yoakimu Ntahondereye wo mu Burundi n'abandi basabye impunzi kwimakaza ubumwe no kubana mu mahoro n'ituze we bakagira kwihangana kugeza ubwo umutekano ugarukiye mu duce baturutsemo. Nyuma yo gusura inkambi ya Rushagala, aba basenyeri bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru mu mujyi wa Goma. Mu ijambo ry'ibanze ryatangije iki kiganiro, Musenyeri Willy Ngumbi Mbingelele, umuyobozi mukuru wa diyosezi ya Goma muri Kivu ya Ruguru, yavuze ko ikirangaje imbere Kiliziya Gatolika muri iyi minsi ari ukubona umutekano ugaruka mu karere k'ibiyaga bigali ndetse no muri Afurika hose. Kiliziya Gatolika yibanda ku iyobokamana ndetse n'ibindi bitandukanye byatuma abakirisitu bacu babaho neza, ariko ibyo ntabwo twabigeraho mu gihe abakirisitu bacu basengera mu bice bitarimo umutekano. Bagomba kugira umutekano bityo bagasenga ntacyo bikeka. Icyubu turangaje imbere ni uko amahoro yagaruka mu biyaga bigari ndetse na Afurika y'Iburasirazuba. kuko ubu ngubu nicyo kingenzi cyane kirusha ibindi. Naho ibibazo bya politiki byo bifite ba nyirabyo, twebwe icyo turangaje mbere nuko amahoro yagaruka mu bihugu byacu. Ibibazo by'abanyamakuru byibanze cyane ku mubano uri hagati y'ibihugu byo mu karere n'ubuhahirane bwahungabanye muri bimwe mu bihugu. Izi ntumwa zivuga ko icyo kirizirangaje imbere ari ukubona amahoro arambye agaruka mu bihugu, abaturage bagasubira mu kazi kabo ka buri munsi. Aba kandi basabye ko ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari byakwishyira hamwe mu gushakira umuti urambye ibibazo byugarije abaturage, yewe binadindiza politike. Barasaba kandi ko amahoro arambye agaruka mu burasirazuba bwa Kongo, impunzi zigasubira mu byabo. Uyu ni Musenyeri Yoakimu Ntahondereye, umwepiskopi wa diyosezi ya Muyinga mu gihugu cy'u Burundi.
Twaje gukomeza ubumwe buhasanzwe hagati ya Eklezia iri muri Kongo, iri mu Rwanda n'iri mu Burundi, kuko isanzwe ari Eklezia imwe, Eklezia imwe Gatolika ishingiye ku batumwa. Tugaya rwose ko intambara iba yasubiriye kwaduka hagati y'umwari M23 na leta ya Kongo. Twifuza rero ko nk'abashinzwe kurongora abandi muri Eklezia ko twoheza tukazohurira hamwe tugasengera hamwe dusaba amahoro.
Asaba impande zihanganye muri Kongo gutahiriza umugozi umwe bagasoze intambara, kuko kuri we ibi bibazo biza n'umwiryane mu banyagihugu.
Icyo twama dushimikira ko rero nuko abarongoye abandi boshyira imbere ineza ya bose, ntibarabe gusa ibiberekeye inyungu zabo, ariko biyumvire cyane cyane ineza y'abantu barongoye. Icyo tubona rero kandi tubabwira n'icyo ko bo kwihutira kujya hamwe akavugana ibibazo biba bihari, kugira ngo barondere kubitorera umuti bidaciye mu ngimba ngo barinde gushora intambara.
Izi ntumwa za Kiliziya Gatolika muri Kongo zivuga ko kuba umutekano muke ukomeje kugaragara muri Kivu ya Ruguru ari ukubera ko abayobozi b'akarere iki gihugu giherereyemo batabigiramo ubushake. Kuri bo leta ya Kongo ifatanyije na EAC n'ibiyaga bigali yagakwiye gufata ingamba zikaze zo kugarura umutekano mu gihugu no gufasha abanyagihugu gusubira mu byabo. Ejo ku cyumweru mu mujyi wa Goma kuri Paruwasi Saint-Esprit iherereye mu mujyi rwagati, habayeho misa yahariwe kwibuka batakarije ubuzima bwabo mu mirwano mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyi misa yasomwe n'abo basenyeri, hatanzwe ubutumwa bw'ihumure ku miryango yabuze ababo mu ntambara z'urudaca mu teritwari za Masisi, Rucuru na Nyiragongo. Uretse abakristo bagize Kiliziya Gatolika, iyi misa yitabiriwe n'abaturage b'ingeri zitandukanye mu mujyi wa Goma no hirya yawo. Bose bashimishijwe n'uru ruzinduko rw'abo basenyeri hano mu mujyi wa Goma, kandi batekereza ko iyi ari imwe mu nzira zigamije kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Uru ruzinduko rubaye mu gihe muri Kongo umutekano muke urushaho kugenda wiyongera mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bw'igihugu. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, I Goma.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Turacabandanya n'amakuru tubafitiye. Abanyafrika barimo Abarundi n'Abanyarwanda bahungiye mu izinga rya Mayotte basaba Ubufaransa kubakiza ico bita ihohoterwa n'agasomborotso bakoregwa n'abanyagihugu b'iryo zinga giye gukira Ubufaransa. Abahaye amakuru Ijwi rya Amerika bemeza ko haye izindwi zibiri barabana ayingwe n'abanyagihugu ba Mayotte. Mu ndwi iheze, imishamirano yahuje abanyagihugu ba Mayotte n'izo mpunzi yakomerekeyemo abarenga 15. Muri bo harimo Abarundi, Abanyarwanda, Abanyekongo n'Abasomali. Bamwe mu bapangishije amazu boba banatanguye kwirukana impunzi zikomoka muri Afrika. Navuganye n'umwe mu Barundi baba muri Mayotte, atashimye ko amazina yatangazwa, atangura ambwira icuka kihari.
Icuka nshifashe neza kuko kuva kera Abanyafrika baje bahungira hano muri Mayotte. Mayotte ni igihugu kitwa n'u Faransa, bahawe ubuhungiro n'igihugu cy'u Faransa. Ariko abanyagihugu ba hano muri Mayotte bita abamaore ntibigeze bohereza na gatoya Abanyafrika. Bavuga bati Abanyafrika ntibasubire iwabo cyangwa Abafaransa batware mu gihugu cy'Ufaransa iba bakiri kuba ni naho yo intambara zatanguye
ni ntambara zimaze igihe kuko ndazikora heze igihe bivugwa ariko byasubiye kuvyuka kubera iki
byasubiye kuvyuka kubera ko abanyafrika bashitse hano muri mayote harabize igihe baburaho barara baburaho bakikumusaya bari yumvira barabona stade iri hafi yako baraheza rero barubaka amahema bamaze kuyubaka harabize igihe dusanga ibitigiri kimwe n'abantu bangana n'amajana indwi ariko icyo gihe rero abamaore barahize barahaguruka baravuga bati nta munyafurika dushaka hano mu itariki cumi na zine harabaye intambara baragwana hariho abanyafurika bakomeretse bangana cumi n'indwi harimo abakongomani abarundi abanyarwanda abasomali kuko bose bari muri iyo mpamvu bashinze amahene abamaore bavuga bati nta munyafurika dukeneye muri kino gihe cya mayote ndasubira iwabo baje bava cyane ubufaransa batware aho bashaka indwi habaye kurwana n'abamaore ba hano barabiteye hanyuma leta y'ubufaransa yahavuye irarondera amazu iratwara abantu bari hagati ya mirongo icyenda n'ijana niko twavuga ariko abantu bose batwaye kurondera amazu abamaore benshi baciye bagenda barazibira amarira ababuza kwinjira barababurabuza barabaka ibintu byabo barabirukana hari n'abandi basubiye inyuma muri ya nkambi bari baje bavamo kubera ko byari byanse ko babandanye babatwaye nka guverinoma y'ubufaransa
uko gushamirana gushasha harabagukomerekeyemo nimba barakomeretse bangana gute
umunsi barwana hari ku munsi wa mungu hakomeretse abantu abanyafurika cumi n'indwi abanyafurika cumi n'indwi harimo abakongomani nkuko nabivuze hakabamo abanyarwanda hakabamo n'abarundi hakabamo n'abasomali bose banaba muri iyo mpamvu yakavanye
iyo kambi ibarizwa ku ruhande rwanjye rwa mayote ku ruhande rwa ACR
oya ibarizwa ku ruhande rwa ACR ibarizwa ku ruhande rwa mayote ariko ni bimwe nyine abanyafurika babura uko bagira bashobora kureka tuje hamwe ko twahunze intambara turi mu buriho bagiye hamwe barubaka umwe wese akagenda yubaka ikibanza bonyine ikibanza abonyine kugeza aho bisanze bageze mu bantu amajana indwi na ACR na abandi rwa guverinoma ariko guverinoma yo igomba kuturinda kubera ko twahereze yuko umutekano wacu utameze neza
leta muyibariye ibyo bintu ibivuga ku iki hari ikiriko kirakorwa abo baza gutera abo banyagihugu bava muri afurika hari abamaze gufatwa leta ibikora ku iki
tumaze kwerekana umutekano mu mategeko dufite leta ntiyarangira ikaze igatora abanyagihugu bangana hafi mirongo icyenda cyangwa ijana kugira ngo ijye kubaha amazu bavuga yuko bishobora kumara amezi abiri kugira ngo bose babe bahavuye muri sitade ya kavani ariko ntibigeze boroherezwa abanyafurika batwaye kubaha amazu bagumye bababuraguza baratangira amayira barugara amayira barahana ko binjira muri ayo mazu hageze naho abamaore babwira bene amazu yuko bataburenganje bafite bwo gupangisha umuntu wese yitwa umunyafurika
ikigiye gukurikira n'icyahe kuri mwebwe none
kandi icyo bisaba ko guverinoma y'ubufaransa cyangwa leta y'ubufaransa nidukingire umutekano wacu kuko turabona neza ko umutekano wacu tubahirijwe igakingira umutekano wacu hanyuma ntacyo dusaba
urakoze cyane twibutse ko utashimye ko amazina yawe atangazwa urakoze kuduha kutubwira uko zifashe ngaho muri mayote
yego murakoze cyane mugire umunsi mwiza
ijwi rya amerika twagerageje kurondera abajejwe inzego muri mayote kugira ngo twumve icyo baguna kuri iki kibazo ariko nta mahirwe yo kubaronka twaronse ijwi rya amerika mu kanya turaja mu gisata ca sport ariko imbere yaho tugaruke kuvyiserukira muco ryiswe iteka african culture ryari maze iminsi ribera i kigali mu rwanda ryasozerewe mu mpera z'ino ndwi abaritunganije bemeza ko umuco ushobora gutsimbataza ubumwe bw'abanyafurika ibindi kuri ino nkuru na tiyari vindayishimiye ari kigali mu rwanda
Jose Rukira Mucho jiswe iteka African Kacha Festival ribereye mu Rwanda kunshuro ya kabiri rifite icivugo gishishikariza abahanzi gukoresha ubuhanzi bwabo mu kwimakaza ubumuntu. Yannick Niyonzima umuyobozi wa Iteka Youth Organization ishyirahamwe gishize hamwe rigamije guteza imbere umuco n'akaranganya Afrika akaba ari naryo ritegura iryo serukira muco yabwijwe rya Amerika ko ari umwanya mwiza wo kwibukiranya umuco n'akaranga by'abanyafrika biciye mu buhanzi butandukanye.
Iko twateguye twerekane imbyino umuco w'ikinyafrika ariko kandi dutange na message y'ubumwe dukoresheje amatalent novuga umuco.
Ni igiteramo cyitabiriwe n'abantu batandukanye barimo n'abana biga mu bigo by'amashuri atandukanye guhera ku myaka itatu kuduga ndetse banakina udukino dutandukanye twigisha abagenzi babo kutaja mu biyayura mutwe. Yannick Niyonzima avuga ko kuba baratiriye abana muri ico giteramo ari nzira yo kubatoza umuco n'akaranga no mu gihe baba batari kumwe n'ababyeyi babo kuko igiti kigororwa kikiri gito. Abitabiriye igiteramo barimo ababyina indirimbo zivuga umuco n'akaranga basigura ko ari umwanya mwiza wo kumenyana no kurushaho gukundana nk'abanyafrika kuko basanga bahuriye kuri byinshi.
Kuguhura kwacu byongera kutwibutsa umuco kandi bikaduha yandero rusangi ukigira hamwe uko umuco ukwiye gukomeza.
Iteka African Culture Festival yitabiriwe kandi n'abarundi basanzwe baba mu gihugu cy'Ubuswisse baje gushigikira bagenzi babo bo mu Rwanda abaharanira ku muco n'akaranga bitotituka.
Bizi bitari bike si festival gusa natwe rero musurusuru niyo ntumbero yo gushira abantu hamwe tutaravye iyo bava.
Yanatubwiye ko muri ibyo bihugu babamwo bigoye cyane ku mwana amenye umuco wahavuka bityo bibasaba ingufu nyinshi kugira ngo abana babo bamenye wa muco n'akaranga nyafrika. Iserukira muco ryari rimaze iminsi ine riri ko ribera mu Rwanda ryaranzwe n'ibiteramo biherekezwa n'imbyino ubugenegene imideri ikinamico ingoma n'ibindi ndetse n'abahanzi baririmba indirimbo za gakondo mu gutaramisha abitabiriye ico gikorwa cabereye kuri Institut France kimihurura guhera ku igenekerezo rya 2024 uku kwezi kwa mbere ikaba cyasorejwe kuri Camp Kigali kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 2027 ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2024. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Ijwi rya Amerika, umwanya nuwa sport. Uno munsi amakuru ya sport tuyahera mu Burundi. Desire Tungimana aratubwira inkuru ziza kwisonga mu gisata cya sport muri ico gihugu.
Inkuru iri kuravuga mu gihugu cy'u Burundi ni Jo Gilbert nije imbere, umukinyi yarerewe muri New Star akaja mu Rwanda muri APRC Kigali na Patriots agasubira mu Burundi yerekeza mu mugwi w'Urunani. Yaramaze mu myaka 2 imbere yo kwerekeza muri Dynamo umukeba w'ibihe byose w'Urunani. Uwo mukinyi ari mu batanga ibyishimo byinshi muri basketball Burundi, hari badatahura ukuntu yerekeje mu mugwi w'abakeba, ariko arone kagaba amenyereza Urunani abona ko ari bisanzwe nari yararangije amasezerano muri uwo mugwi. Umumenyereza asaba abakunzi b'Urunani kudacika inkokora ngo kuko bariko bazana abakinyi beza kandi bazomusubirira viza by'abantu.
Nibaza yuko ivyo bitunege ahubwo twe tubandanya tubikomeza kugira ngo duhure muri VBL ibintu bimeze neza. Kujya byamye Urunani kuko yiteguye kugira ngo twe kuyitsindira. Nibaza yuko muzobibona mu minsi iza inkino zitanguye ingene bizoba bigenda muzamubibona mugabo imbere yacu. Ni bibiri ni ukwimenyereza mu buryo buhanitse no mu kurondera abakinnyi baza gusahiriza ushobora gufatanya urugendo muri urugamba rwa VBN.
Kugeza ubu nk'uko ubuyobozi bw'Urunani bubitumenyesha, nuko bamaze kugura abakinnyi nka Dan Kola yahora akina mu mugwi wa Jimkana, Luan Ruwai avuye muri City Oilers mu Bugande na Jonathan Munzi avuye muri Show Sport muri Congo. Uko kugura abakinnyi ku bwinshi bava hanze birateye impungenge Emu Bitagoye afite ishuri ryigisha basketball akaba n'umwe mu bamenyereza bakomeye mu Burundi. Bitagoye amenyesha ko politiki ya basketball idahindutse, kazoza ka basketball mu Burundi ari ntako. Ku bwiwe kudaha ikibanza kigaragara abana b'Abarundi mu kwijukira abanyamahanga kandi kugeza imbere yuko inkino za bare ziza u Burundi bwikora ku bana bateguye bizogira ingaruka zikomeye muri basketball y'u Burundi.
Uko ibintu ndabibona, abana b'u Burundi bariko bakina basket, aba bari inyuma yaba bagidere bari sharibubu nabo bariko baraja vraiment bari bagiwe. Twebisho turiko turagira des encadreurs aba formateurs turi ku kivi turiko turakora. Mugabo umwana uko azi wawe afise 17 ans ukamuforma kagira 18 ans 19 ni ashikana kuri 20 ans 21 azoshayire vota tijewe ibintu byo gukina mu bakiri bato bana nabirenganyisha gukina muri A ibintu bikimeza uku azoja muri A hehe baca batangura kuyerera babura aho bifixa mu minsi mike nimwe usanga yatangiye gukina mu makorporatife agenda mu weekend kugira aronke za nzoga nyene zo mu reception y'abatama baje gukina mukiru cy'umuherano ko
igamwe y'u Burundi yategezwe gutangura mu kwezi kwa kabiri kwimirije bishobora kuzotangura mu kwezi kwa gatatu atagihindutse mu nama yabose ishyiramo rya basketball mu Burundi rongwe na Apotre Jean Paul Mane na Kiza yabereye kuri wa gatandatu kuri Entente Sportive Bujumbura ntiyagenze neza nk'uko abayitabiriye hari ibyo batahurije ko abanywanyi basabye ko haba ishyirahamwe ryigenga audit externe rigenzura ko amafaranga yinjiye muri iryo shyirahamwe yakoreshejwe mu mwaka w'2023 kugira hagaragara umuco ariko bitera ikibazo. Mu ishyirahamwe rya basketball mu Burundi babonye ko ari nko kubikeka kuko banyonora birabababaza mu ntango icyo cyumviro cy'abagize inama ya bose bacamiriye kora ariko kiza kwemezwa inyuma y'impari zamaze amasaha menshi mbere hari n'amaze gusaba ko Manirakiza yotanga imihoho niba atumva ibyo bamusaba. Izo mpari zatumye ibikorwa by'iryo shyirahamwe biba birahagaritswe mu kurindira ko icyo cegeranyo cerekana uko amafaranga yakoreshejwe kigiye ahabona. Byatumye kandi inyigo zimwe zimwe nk'izijanye n'itunganywa ry'ihiganwa ry'uno mwaka itigwa. Naho rero imigwi duhereye ku Runani na Dinamo iriko yitegura cyo kimwe n'iyindi uwovuga adashidikanya aho ihiganwa ry'u Burundi rizotangurira iyo bari ko arabesha. Ivyo biri mu ruko mu gihe Dinamo izisubukira ubundi mu nkino za BAL atagihindutse izo biri muri Afrika y'Epfo mu kwezi kwa gatatu kurondera itike igana muri BK Arena i Kigali mu kwezi kwa gatanu uno mwaka. Izo nkino z'ihiganwa ry'u Burundi ni zimwe mu vyafashije uwo mugwi urongowe na Jean-Dassin Rukundo kwitegura. Desiratungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Desire, urakoze ucukurirwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda wagiye kutubwira ayagezeho mu gisata cha sport mu Rwanda.
Mu mupira w'amaguru, ibibazo by'ingutu bimaze iminsi bivugwa mu ikipe ya Kiyovu Sport bigeze harindi muka. Bijya gutangira, Juvenal Mvuke wari umaze imyaka itatu ayoboye ikipe yashyizwe ku ruhande asimburwa na Jean-François Regis Ndolimana. Uyu nawe mu cyumweru gishize yeguye kuri uyu mwanya w'ubuyobozi. Ubukene bw'amafaranga nibwo zingiro ry'uru ruhuri rw'ibibazo biri muri Kiyovu Sport, dore ko abakinnyi bagiye kumara amezi ane badahe mbaga muri ikipe ntabwo bukikera kuko mu mpera z'icyumweru gishize Hemed Minani usanzwe ari umuvugizi w'abafana nawe yahagaritswe by'agateganyo. Mu gihe hari abakurikiranira hafi umupira w'amaguru mu Rwanda babona ko Kiyovu Sport yabigeze mu marembera, Vice Perezida wayo Abdul Karim Mbonyi Muvunyi yemeza ko amaherezo ibi bibazo byose bizakemuka.
Ibibazo muri Kiyovu birahari, ibibazo birahari ntabwo wabica ku ruhande, ariko icyo nagira ngo mbwire abafana ni uko ibibazo turimo wenda uretse ibibazo bya FIFA bwo cyo kudahemba ndumva uyu mwaka wa kabiri ndi mu buyobozi bwa Kiyovu n'ubushize byabagaho wenda uretse ko bitasohokaga cyane. Sinzi impamvu ubu ngubu bijya hanze kandi nagerageje no kuvugana n'andi makipe nayo ibibazo turabifite, turimo turarwana umunsi ku munsi kugira ngo turebe ko byakemuka kandi ku bushobozi bw'Imana turabizezera ko mu minsi ya vuba bwa Kiyovu bizakemuka by'imishahara n'ibindi byose by'amafaranga.
Mu mukino wa handball ikipe y'igihugu y'u Rwanda yari yitabiriye irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu i Cairo mu Misiri yatahukanye umusaruro nkene. U Rwanda rwarageje ku mwanya wa 14 ku makipe 16 yari yaserutse. Mu mikino itandatu abasore b'amavubi ya handball bakinnye batakaje imikino ine yose bashobora gutsinda imikino ibiri yonyine. Amakipe ane yatsinze u Rwanda ni Cap Vert, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Gabon na Congo Brazzaville. Amakipe y'ibihugu u Rwanda rwatsinze ni Zambia na Kenya. Dusoreze muri basketball ni irushanwa ryo kwibuka Aimable Championnat na Jean de Dieu Nizeyimana bitabye Imana bakaba baragize uruhare mu gushinga ikipe ya United Generation Basketball Club. Muri iri rushanwa ryabaye mu mpera z'icyumweru gishize amakipe umunani asanzwe akina mu buryo buhoraho niyo yari yaserutse, harimo ane y'abagabo n'andi ane y'abagore. Mu bagore amakipe yitabiriye iri rushanwa rya Legacy Tournament ni Reg Basketball Club, Kepler Basketball Club, The Hoops Rwanda na IPRC Huye. Mu cyiciro cy'amakipe y'abagabo haserutse APR Basketball Club, Reg Basketball Club, United Generation Basketball Club na Pazi Basketball Club yo muri Tanzania. Byari byaravuzwe ko ikipe ya City Oilers yo muri Uganda Uganda na Dinamo yo mu Burundi nayo yagombaga kuza muri rushanwa ariko ubuyobozi bw'ikipe ya United Generation Basketball Club nabwo bwariteguye ntabwo bwigeze busobanura impamvu aya makipe bihangange atahageze. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Ijwi ry'Amerika ni ngaha duce dusozerera amakuru ya mbere ya kino gitondo twari tubafitiye. Diane Ninahazwe ni jewe negeranije amajwi y'ano makuru nabateguriye nongera ndabashikiriza ku izina ry'abagenzi bacu rero.